Der letzte Vers heißt: Welcher Friede, welche Freude wart am Kreuz des Heilandes.
Igitero cya nyuma kiravuga ngo mbega amahoro, mbega umunezero nagize ku musaraba w'umukiza wanje. Ndaririmba n'umunezero nti haleluya, ni izuba riserutse. Nivyo yatuzaniye amahoro, kandi ndizera yuko nawe yanezerewe kubona ibintu ivyo byose arashoboye kubisozera, akabisozera neza, kubona ubucunguzi bwarashoboye kugaragara kuri wowe na jewe. Iyo kandi yavuze ati izuba ry'ubuntu ryamarirasira buri munsi mu mutima wanjye, kuko aho urukundo rwa Yesu ruri ntihasubira kubaho umwiza. Hari iki cyumviro cyanjemwo, dukorana turi abantu batandukanye, kenshi turi kumwe n'abizera mbere n'abandi bibaza ko bigira bizera, ndushaka kubacira urubanza, ariko turabona yuko atari ko ntibyama bimeze nk'uko babivuga, cyangwa niba ari uko bibaza ko bari. Turashobora kuvuga tuti turashobora kubiririmba nk'uko umuririmbyi yabiririmbye akavuga ngo izuba ry'umuntu ryama rimurika mu mutima wanjye buri munsi. Ariko twese hamwe tubwiza kwibaza iki kibazo tuti naho turi hano kuno mugoroba tubwirizwa kwibaza niba ariko bimeze mu mutima wacu, nimba by'ukuri ubuntu bw'Imana, nimba ubuntu bw'Imana bwamwe buri kumwe nakwe buri munsi. Ariko nibaza nk'uko havugwa hano ngo aho urukundo rwa Yesu ruri aho ntihabaho umwiza. Umwiza wose ukubura amaro kose, ibitari by'Imana byose bwiza kukugwa, kuko umwami aba mu mutima, kuko umwami aba mu mutima umukorera utiziganije kandi umwizera utiziganije. Uko niko natwe dukoraniye hano kuno mugoroba kugira ngo dushobore kumwizera, tumugirire icyizere, kandi dushobore kumva icyo ashaka kutubwira aciye mu ijambo ryiwe ry'igiciro kandi ryera. Nashaka kuvuga make kuko ndabona yuko dufise abashitsi. Mwendata Frank ari hano araza kutubwira ubutumwa, ariko mbere yuko dusenga nashaka nsome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Yohana igice cya 6:32. Yohana 6:32 hano aravuga ngo umwami ni wenyine nibivugira, akavuga ati Yohana 6:32 Yesu ngo arababwira ati nukuri nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, Data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. 6:33 kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo. Baramubwira bati mugenzi na ntaryo uzuhora uduha uwo mutsima. Yesu arababwira ati 3:5 Yesu arababwira ati nijewe mutsima w'ubugingo uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntazogira inyota namba. 3:6 ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Icyo Data mpa cyose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya, kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba. 3:9 kandi icyo uwantumye agomba ni ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. 40 kuko ikintu icyo Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanjye nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Gushika hano ino jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana n'amajambo meza cyane. Umwami yari karabwira abantu akababwira ati 3:2 akababwira ati ndababwire ati Mose siwe yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, data wo mu ijuru niwe yabahaye umutsima uvuye mu ijuru. Akabandanya akavuga ati data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Hama bacha barishura ku murongo wa 34 baravuga bati mugenzi na ntaryo uzoruduho mutsima. uwo mutsima wari hajye wari uhari wari ngahe nyene imbere yabo maze umwami wacu arababwira ati ni jewe mutsima utanga ubugingo ababwiye ivyo bendata n'abashiki bacu kumbure ko baciye bahindura uburyo bari ko bariyumvira kumbure ko baciye bahindura uko babone baciye batangura kubona ibintu kundi kuntu kuko dusome ku mirongo mirongo narimwe narimwe haravuga ngo buna abayuda baramwidodombera kuko yavuze ati yamara yaraje kandi niwe yari uwo mutsima w'ubugingo wenyine aravuga ngaha ku mirongo itatu na gatanu akavuga ngo itatu na gatanu aravuga ngo Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo uza kuri jewe ntazosonza namba kandi unyizera ntaho azogira inyota namba arabandanya ku mirongo itatu na gatandatu akavuga ati ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera bari babonye umutsima utanga ubugingo bari bahonjeje ku buntu bw'uhoraho bw'umwami bari bone n'amaso yabo ibyo yakoze byose ariko muri bo harimwo bamwe bamwe batizera ariko none ni ibiki by'ukuri ikintu nyamukuru ni ukwizera umwami yarondera ukwizera muri bo ariko cyo baramubwira ku mirongo itatu na gatandatu arababwira ati narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera kandi icyo ni cyo kintu cyiza cyane cyanezerejewe mirongo itatu n'indwi haravuga ngo icyo datama cyose kiranshikira kandi uwoza kuri jewe sino muhinda na gatoya iki ni ikintu cyiza cyane tatu n'umunani haravuga ngo kuko ntakuwe mu ijoro no gukora ibyo nigombera ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba benda n'abashiki bacu ni bangahe uno munsi baza hano cyangwa bakajya hariya bakavuga yuko bakeneye gukora ugomba kw'imana ariko turabona yuko umwami Yesu ntiyaje abyigene yaje arungitswe na data kandi yaje gukora ukugomba kwiyamutumye atari ibyo agomba wenyine ariko ukugomba kw'imana n'abantu bangahe bahaguruka bagashaka gukora bagashaka kugira icyo bikoreye mu minsi yacu mu bihe byagiye bikuranwa byose abantu bashaka kugira icyo bakoze ariko si uko byagenze ku mwami wacu umwami wacu we yaje kugira ngo ashyire mu ngiro ibyo yari yategetse gukora nimba twarasumye ubutumwa ngo ndatabura namu aravuga ati nta muntu n'umwe yabwirizwa kuduga ahabwiye ubutumwa cyangwa ngo agire icyo cyangwa agende kubwira icyo akoze cyangwa ngo ajye ahantu runaka akubwira icyo akoze imana itamugeneye kubikora cyangwa ngo ibe yamuhaye ibanga ry'ubukozi ryo kubikora yabimutumye hano turabona yuko igikorwa cyari cyahawe umwami wacu ntiyaje abyigeneye ariko yari yatumwe uko niko tubona mu byanditswe byera intumwa zose si byo bigize ntibagiye bitumye bonyine ariko baratumwe kubw'ugomba k'umwami kandi udafite kugomba k'umwami ariko agakurikira inzira ziwe bwite kugira ngo agire icyo akoze wenyine yigeneye uwo aba ariko akurikira inzira ziwe kandi amaherezo azohanwa kubera ko yakoze ibintu atabwirizwa gukora namba ariko abatumwe n'imana baba bazi neza icyo batumwe baba bazi ko batoranijwe kandi bakaba bazi igikorwa imana yabageneye gukora abenshi barajyana hariya hari ahantu nagiye mu minsi iheze bacyo barambwira yuko ko hariho umuntu umwe yagiye kugura ihema rinini cyane kandi ngo akeneye gukora ibintu byinshi agakeneye gukorera umwami ibintu byinshi cyane ariko ngo nta mafaranga afite akwiye kugira ngo ashobore kubikora ubu rero agenda aratembera ahantu hose agenda arasegereza amafaranga kugira ngo ashobore gukora ibyo bintu ngo ashaka gukorera umwami bene data n'abashyitsi bacu nibaza yuko iyi imana iguhaye igikorwa cyo gukora igutumye irongera ikaguha n'uburyo bwo kugira ngo ubishitse ikaguha ibikenewe byose kugira ngo ushobore gushitse icyo yagutumye uko niko dushimira imana kubona dushobora guhanga amaso umwami tugahanga amaso n'uwo yatumye kuko iyo umwami afashe ikintu mu minwe muri icyo gihe nta muntu akeneye kwirirwa aratuma utwe ngo bizakugenda gute kuko umwami acyabyitwararika wenyine ubwiwe turashimira imana kandi turabinezererewe dusure mu 38 haravuga ngo kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombera ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba ariko igihe babwira ibyo byose ibyo yari yatumwe byose ibyari kugomba kw'imana ibyo bintu ntibyabanezereye kandi ntibizeye ibyo babwiye baciye batangura kwidodoma ngo kubera iki kubera ko ibyo bintu byose bitari bihuye n'ibyo bari biteze ikindi kintu bari biteze yuko aho umwami azozira ko azokora ibyo bo biyumvira bene data n'abashyitsi bacu ni nako bimeze muri kino gihe abenshi mu bizera bibaza yuko imana itegerezwa gukora ibyo bo biyumvira ibyo biyumvira ko ari ukuri ariko imana nta muntu ntiwohewe ku muntu n'umwe yaraje no mu gihe cyacu mu minsi yacu yaraje kandi yaratumenyesheje kugomba kwayo kandi turanezerewe turabishimira imana ntidukeneye kwirwa turibaza ibintu byinshi mu mitwe yacu ariko turazi yuko kugomba kwiwe kuzoshitwa no mu minsi yacu turashima cyane kubw'aya majambo meza 39 haravuga ngo mu kwica kandi cy'uwantumye agomba ngiki agomba yuko mu byo yampaye byose atagira na kimwe kinzimira ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo 40 kuko iki ari cyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo amen n'amajambo meza cyane n'amajambo y'imana amajambo y'ubugingo budashira amajambo aduha ubushyitsi bw'amanga kandi turashobora kuyishimikiza tukishimikiza n'amajambo tukayishimikiza kandi tukayizera n'imitima yacu yose kuko tuzi yuko ibyo akanwa k'umwami kavuze azobishitsa azogera bishitse hano yadusigiye amajambo tubwirizwa kwizera kandi nta kindi tukora atari ukwizera amajambo yiwe n'ibyo yavuze muri ino minsi biciye mu mukozi wiwe yavugishije kandi ibyo dukeneye kubifata nk'ama kandi tubyizeye kandi ndababwira ikintu kimwe navuganye n'umuntu umwe uyu muntu yemeye buno butumwa murazi uwo muntu arizera ubutumwa n'umutima wiwe wose ariko abizera ubu butumwa n'umutima wabo wose abandi bantu ntibazoshobora kubatahura aba ari umuntu ashyizwe ku ruhande umwami aba yamushyize ku ruhande kugira ngo amukoreshe aba yamugeneye ubwo budashira navuganye rero n'uwo muntu acarambwira ati aturazi none ati mfite ubushyitsi bw'amanga kuva nemeye buno butumwa kandi ati kuva ndabwizeye ati mfite ubushyitsi bw'amanga bwinshi ati aho umwami azozira ndazi yuko nzoba ndahari ndazi yuko nzoba niteguye aho azozira kubera ko nizere ubutumwa abandi baramushavurira baramwanka kuko yizera n'umutima wose acarongera ko aravuga ati narizeye umwami yarankijije ati narasomye kandi narizeye ubutumwa kandi ndizera yuko ari ijambo ryagenewe kino gihe yabisubiyemo inshuro nyinshi aravuga ati abandi ngo barambwira yuko mwirizwa kubiheba ngo mwirizwa kubyihoze bino bintu nkabitabagura sishobora kubitabagura sishobora kubiheba ndabyizera n'umutima wanjye wose kandi niwo munezero wanjye niyo mahoro yanjye bene data n'abashyitsi bacu murabona itandukaniro kandi kibabaje ni uko abantu bamubwira ibyo bintu biyita ngo nabizera biyita ngo n'abapentekote murabona mbega ibyo ntibibabaje ariko none ni biki ni nko mu gihe cy'umwami wacu bara yaraje aragenda ariko bagumye bahagaze ku byumviro byabo bagumye mu byumviro byabo ibyo biyumvira nibyo bagumye ko ntibizeye umwami wacu benda tano bashiki bacu ntitubwirizwa guhagarara ku byumviro byacu tubwirizwa kwizera kugomba kumwami tukizera n'ivyo yavuze mu misi muri misi ya nyuma reka rero duhaguruke dusenge data wa twese turagushimye bivuye mu mutima kubwa kino gihe cy'ubuntu kuno mugoroba turagushimye bivuye mu mitima yacu kubona waraduhamagaye mu no misi y'iherezo kubona waraduhaye ijambo ryawe kubw'ubuntu mwami tutura dufatanije nabo washize ku ruhande muri nomi ziherezo mwami waratugiriye ubuntu kandi ivyo biratunezera cyane igihe dukoraniye hamwe turabona ivyo uri kurakora muri buri muntu wese hano na hariya mwami turaguhesha icyubahiro turagushimiye mu mitima ewe mwami turagushimiye kuko uri kurakora ijambo ryawe riko rirakora ewe mwami ntirisubira inyuma ubusa mwami urahamagara abantu ngo basohoke waje kugira ngo wikwegere ko ababwirizwa gukwegerwa kuri wewe nushimwe mwami icubero nishimwe bibi vyizina ryawe mwami turagushimiye vuye mu mutima kubwo ibikorane vyiza cyane turangije kubwo amajambo meza cyane twashoboye kumva kubwo ubuntu bwawe turagushimiye kubona warafashije mwene data mwami turanezerewe mwami turagushimiye mwami kubona wahezagiye abantu bose baje bajari benshi mwami turaguhaye icyubahiro kandi turashimiye izina ryawe ryiza no kuno mugoroba mwami nubandanye uvugana natwe mwami nuduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe nuhezagire abaje n'abatashoboye kuzubahezagire mwami ushoboye kubahezagira mwami niryo sengesho nsenze mu izina rya Yesu amen 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 twicare mashimwe abaye umwami wacu ivyo twaririmbye n'ivyukuri nivyo twasome n'ivyukuri nivyo twumvise navyo n'ivyukuri ibiva ku mana vyose n'ivyukuri birubaka bikaduheza giha duhumugisha kandi bikadufasha mukane gaheze nabananije nsoma mu butumwa bwiza kubwanizwe na Yohana ku murongo gice cya 13 mwe ndata huse yashimangiye ku kintu citwa gutumwa kurungikwa haravugwa hano mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ku gice cya 13 inyuma yaho umwami avugiye ku vyo kozanya ibirenge aravuga ngaha ku murongo wa 19 haravuga ngo duhere ku murongo wa 19 haravuga ngo Yohana 13 murongo wa 19 haravuga ngo uhereye ubu ndabibabariye bitaraba kugira ngo aho bizobera muze mwizere ko ndiwe mwizere ko ndiwe murongo wa 20 nukuri kuri ndababwire uwakira uwo nzotuma azoba anyakiriye kandi unyakira aba yakiriye uwantumye unyakira aba yakiriye uwantumye iyi 20 nayisomye Yohana 13 umurongo wa 20 n'uwa 19 ngenda ta Franka bivuze mu cyongereza iyo tuvyumviriye ko twiyumvire ku kuntu umwami wacu nkuko duheze kuvyumva yaje kugira ngo akore ukugomba kw'Imana dusha tubona yuko atakundi byari kugenda kandi turazi neza yuko iyo umuntu yahawe akazi mu ishyirahamwe runaka igikorwa ciwe kubari gukora ibintu byose byotuma iryo shyirahamwe literalije imbere mu ishyirahamwe ryose ryaba ari rito cyangwa ari rinini abahawe akazi bose aho hantu babwirizwa gukorana, babwirizwa gukorana, gukorana mu bumwe, baba bafite igikorwa kimwe, icyo nacyo ni kibari icyo bahawe, kibari icyo gukora icyo batumwe, kuba ari ukugira ngo bakore igikorwa cyabo, bakore igikorwa cy'uwabahaye akazi. Nako bimeze mu bwami bw'Imana. Yohana 13:20 aravuga ngo nukuri nukuri ndababwire, wakira uwo nzotuma zobanyakiriye. Aha yari karavuga yuko se yamutumye atari kugira ngo akore ugomba kwiwe, ariko akore ugomba kwa Data. Hano yari kavuga nk'uvugishwa, nk'umuvugishwa. Aha naho yavuze, ayavuze nk'umwana w'umuntu yashobora gufa, yari gushobora gufata ingingo yishakiye nk'uko umuntu wese ashobora kubikora, ariko yafashe ugomba kwiwe agushira munsi kugomba kw'Imana, ukugomba kwiwe agushira munsi kugomba kw'Imana, kugira ngo kugomba kw'Imana kuganze kugomba kwiwe. Kana taragu ashafate ugomba kw'Imana aragushira mu ngiro. Ninako bimeze kuri twebwe twese, turashobora kuvuga ugomba kw'Imana. Ikibazo ni igikurikira, mbega turiteguye kugushira mu ngiro? Muri icyo gihe rero tubwirizwa kunyiganza ukuboko kw'iburyo, maze tukakurambura hejuru, tukagushira ku mutima, tukibaza tuti mbega turiteguye gukora ugomba kw'Imana? Imana izotugirira ubuntu kugira ngo dushobore gushitsa ugomba kwayo, kuko nkuko tuzi neza ko yatugiriye ubuntu kugira ngo dushobore kumenya ugomba kwiwe kwayo. Igihe yaduhishira ugomba kwiwe, yatumenyesheje ko twagenewe icyo twagenewe ari uko ugomba kwiwe gukoreka muri twebwe. Imana nta na kimwe ikora kidafise intumbero, insiguro n'intumbero. Kandi nk'uko tuzi neza yuko Imana yavuganye natwe ikatwinjiza mu ijambo ryayo, ni nako tuzi neza yuko Imana ivyo yabifatanije n'intumbero ihoraho, ivyo yarabiboheye ku ntumbero ihoraho, kugira ngo kugomba kwikwayo gushobore gushitswa muri twebwe kubw'ubuntu. Turavuga rero nk'uko Pawulo avuga, habibwa ikinyantege nke hazurwa icy'inkomezi. Ariko nanone 15:43, iyo nibajije ukuntu tuba turi mu ntege nke iyo ijambo ry'Imana ririko rirabibwa, ikuntu ijambo ry'Imana ribibwa mu ntege nke, nca numva n'umuntu aracamaze. Lero hari ikintu gica kiza mu byumviro byanje, nkavuga nti naho umubivyi yobataki na kimwe gishoboye gukora muri ico gihe, ikikuru si umubivyi, igikuru n'urubuto ariko arabiba. Naho ataco bamaze igikuru n'urubuto ariko arabiba, umubivyi akomeye cyane arashobora kuza, ariko ikibazo ni iki? Mbega ariko abiba uruhe rubuto? Icyo nicyo kibazo. Igikuru rero si uko umuntu aza kubiba, igikuru si ubiba, ariko igikuru n'urubuto, urubuto rw'igiciro rw'Imana, urwo ababibyi batumwe n'Imana baja kubiba. Kandi turazi ibyo Pawulo yavuze mu Bikorinto ba 5:6 ngo jewe nabibye imbuto Apolo arazivomera, ariko Imana niyo yazikujije. Murongo windwi nawe uravuga ngo kuko uzitera naca amazi cyangwa uzivomera atari Imana ikuza. Gutyo rero nta kibanza cy'umuntu kiba kigisigaye ngo ashobore kwishyira hejuru. Ariko tumaze gukora byose tukamenya yuko turi abanyantege nke, tukamenya ukuntu ntacyo tumaze, muri icyo gihe duca tuvuga ku iherezo tukatuvuga tuti mwami, duca tuvuga tuti mwami, twebwe turabagurana b'imbura kimazi. Icyari kuba cyiza ni uko ari gutora uwundi akaba ari gukoresha, ariko Imana yamifata uwishaka kandi ntisaba uruhusha uwo ijya gutuma cyangwa isaba uruhusha abandi. Ikora ibyo ishaka, irahitamwo, igafata amajambo yayo ikayashyira mu mutima no mu kanwa k'umuntu yasizwe amavuta ya mwemu yera, maze igakireka ayo majambo agasohoka kandi akanyengetera kandi ntasubira inyuma ubusa, ariko amajambo arashyira icyatumye Imana yarungika. Nanezerewe kubw'abari kumwe natwe muri iyi minsi yose iheze, kugira ngo bashobore kubona ibiriko biraba ahandi hantu. Kumbureko muca mutahura urere igituma mpora nshishamwo kiya cyiyumviro, nkavuga nti birakwiye ko nja kure gatoyi ngakora ibindi bintu. Umuntu arakeneye umwidegemvyo agahindura ivyiyumviro kugira ngo ashobore gushobora gukora neza ata bindi bimuhanze. Kandi kumbure mbega ninde kubabaza niba no kwiha umwidegemvyo uva ku Mana, Imana yume kugira ngo nshobore kuvuga ijambo rihoraho ry'Imana n'umutima wanje wose. Niba mwiteguye kwakira rino jambo mu kwizera, ibindi byose mubishyire ku ruhande, muhanga amaso Imana umwami wacu kandi mumugirire icyizere. Dusengere hamwe kugira dushobore kuronka intsinzi, turonke n'umugisha ibyo Imana ikeneye kuduha kuva kera. Ibyo ntibiva ku Mana, Imana ntayisisana n'umwa n'igihe, Imana ihoraho ibihe byose, ariko twe turi biremwa bigengwa n'igihe. Kandi turashobora kwizera yuko uko tugenda twizera ibyo yafashe ingingo kwizokora byose igenda ibishitsa. Imana iduhezagire ko n'umugoroba iturongore iturongore ku bwamwemu wayo mu masengesho yacu dukora. Dusenge ntidusenge umwami nk'uko tumenyereye gusenga, ariko dusenge amasengesho atwegeraniriza hamwe, kandi ibitubabaje tubimuzanire muri kano kanya, byose tubizane imbere y'umwami. Ndizera yuko ikiduhanze kurusha ibindi nuko Imana izigashikira ibifite uburenganzira. Kandi ababwiza ukuri, Mwenda Baranamu aravuga mu butumwa bumwe, aravuga ati sinibaza yuko uwizera ashobora kuganira n'umuntu atizera ngo abure kumuganirira bino bintu, cyangwa ngo abure kumuganirira ubuntu bw'umwami. Kandi ndababwire birakwiye yuko tugera aho hantu, tugera ahantu ivyo bintu bifata ikibanza cya mbere. Ejo ku mugoroba naraganiriye n'umuntu ahantu hamwe, hariho umudogiteri ahantu hamwe n'umugore wiwe, hamwe n'umuntu umwe akora mu butungane, twari twicaranye. Nta kundi nari kubigira, byananiye kwigumya. Naciye ntangura kubabwira yuko umwami hari igikorwa yatanze, kandi ko hari ikintu ariko arakora muri kino gihe. Jewe ubwanjye byarangoye kwitahura, naravuze nti mbega abantu baraza kunyibaza kw'iki muri kano kanya, ariko ibyo ntibyandaba. Niba nyiyumvire ko ibyo bashatse, abantu ntibazogira icyo bireguza kuri wa munsi, ariko bamenye ko Imana hari ikintu yakoze muri kino gihe atari ikintu gisanzwe gusa, ariko Imana yakoze ibintu bikomeye ku bw'ubuntu bwayo, yabikoreye abantu benshi muri kino gihe. Hano turafise ibisaba gusengerwa kandi nabyo dukeneye kubizana imbere y'umwami. Mwenda ta Lucas yasabye ko basengera. Mwenda ta Jackson ya kandi nawe yasabye yuko tubaramutsa cyane. Yasabye ko kuno mugoroba dusabe Imana ishobore kumurongora, kuko nivyo yiteze ku Mana, yiteze ku Imana imurongora, ngutumusengere kugira ngo Imana ishobore kumurongora. Sinshaka kubwira ibyo mvuze byinshi kuri ibyo bintu, akeneye ko Imana imubwira icyo yokora. Ubirabye nacyo natwe dushaka dukeneye yuko Imana itubwira ibyo dukwiye gukora. Ku rundi ruhande, ntibisigura ko tubwiza kuguma tureze amaboko. Yaravuze ati nimukore gushikaho nzozira. Yaravuze ati nimukore hakiri ku murango, kuko ijoro rigiye kuza hata muntu n'umwe azoshobora kugira icyo akoze. Yohani igice cy'icyenda umurongo wa kane. Imana niyatugirira ubuntu kandi kadukomeza, dukeneye kubikora kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Twibuke dushakwibuka kandi abo bose bumvise amajambo y'Imana muri no minsi iheze, cyane cyane mwebwe mwari Zurich, mwarabonye ingene Imana yadufashije. Kandi ababwiza ukuri, mu bihe nk'ibi byumviro by'umuntu cyangwa ingingo umuntu yofata ntizeza ngo zikore, umuntu arahaguruka atazi ibiza gushika. Ubwo nyine ibintu bigaca biza, ibindi bikaza, umuntu akaba yicaye ngaho. Mu gihe umuntu acicaye, ibindi bintu bikaza muri we, umwami abishimwe kandi ashyirwe hejuru, kuko niko ibintu bigiriza kugenda, niko ibintu byateguwe. Byanjemwo igihe nari nicaye, kandi n'igihe nahaguruka hari ibindi byanjemwo, nagiye numva binjemwo. Imana niyo kwizigirwa, sivyo? Ninde yari ahari, niho mwarimu ari. Byari kunshimisha mwese muza mwari kuba muhari. Imana yaraduhezagiye cyane. Imana ibahezagire kandi ibibahembere. Mwebwe mwashoboye gufata ibyo bintu byose, mwebwe mwashoboye gufata urugendo mukagendayo, kandi muri izo ngendo mwakoresha uburyo bwinshi, Imana izobibahembere. Mwe mwari hano, mwebwe mutashoboye kujyana natwe ariko mukaba mwaradusengeye, Imana ibahezagire. Ego, umwami aduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Murashobora kwizera kuno mugoroba, murashobora kwizera yuko Imana ariyo kwizigirwa, ko itazoduheba, ntizigere duheba, ntizigere tugirira nabi. Tuyihanga amaso kandi tubikore twuzuye kwizera. Izo kwigaragaza, izo twishurira, naho virusaba kurindira nacyo bitwaye, tuzobona ubwiza bw'Imana. Nashaka gusa kwibonera ibikorane, nashaka kwibonera ibikorane aho atamuntu n'umwe akeneye gufasha uwundi muntu, ariko aho twebwe twese dufashwa n'Imana. Nimba tutoshora guha icyubahiro cyinshi Imana, n'imiburiburi tuyiha icyubahiro mu kwizera. Ndizera yuko Imana yonezerwa cyane rwose dushoboye kuyizera. Nibyo byonyine dushobora gukora, nta bindi birenze dushobora gukora. Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko kugororoka, kandi acayegukira isezerano. We na jewe twizera Imana, kandi ibyo twabiharuye ko kugororoka, kandi turabaragwa b'Imana, kandi tukababaraganwa na Yesu Kristo kubw'ubuntu. Imana yavuganye natwe, kandi turazi uwo yarungitse, kandi turazi uwo yakoresheje kugira ngo ashobore kutuzanira ubutumwa bwa nyuma kubw'ubuntu. Imana iduhezagire twese duhaguruke dusenge dusenge amasengesho magufi cyane ariko akora ku mutima. Data twese turagushimiye bivuye ku mutima kubwa kino gihe cy'ubuntu, kubwa turagushimiye kwa kino gihe cy'ubuntu icyo uduhaye muri no minsi. Mwami turagushimiye kubw'amajambo y'igiciro utubwiye, ayo uri kuratumurikira ucishije muri mwe wawe yera. Mwami turagushimiye icyubahiro kuri no mugoroba. Mwami turagushimiye kwikwa cyawe gikomeye icyo wakoreye abantu benshi muri no minsi. Mwami turagushimiye kuko ukiri kurakora kandi ukiri kurahamagara abantu ngo urashobore gusohoka ahantu hariya abawe bose uri kurabahamagara. Turaguheje icyubahiro kandi turagushize hejuru. Mana yo kwizigirwa, tuje tuzanye abasaba gusengerwa bose mwami, abagize ibyo bandika, abadusabye ngo tubasengere, abagwaye, abafise intege nke. Mwami mwami turazi ukuri uri umunyabushobozi kubonekera hose umwanya umwe. Mwami nubikore na Mwenda Jackson. Mwami mana yo kwizigirwa, urashoboye gukora byose mu kanya gato atari uko tubigutegetse. Mwami oya mwami, ariko wewe ukeneye kwishurira abantu bawe mwami, ukeneye kuvugana n'abantu bawe mwami, ukeneye kwimenyekanisha mwami. Mwami turaguheshe icyubahiro, turagushize hejuru kandi turagusavye mwami, turagusavye ngo wiyerekane mu buryo bw'ubushobozi, ugaragaze kuri uko warureje ariko runo munsi ariko zokwamye bidashira. Mwami twumvise ivyavuzwe abashinzi ntahe kubuntu bwawe. Ewe mwami haleluya, izina ryawe ryiza kandi ry'igiciro rya Yesu rihabwa icyubahiro. Amen. Nanje ndagushimiye bivuye ku mutima, nta nkeka n'abandi benshi nabo nyene baragushimira kubw'ibyo wakoze. Mbega twe twari iki, nkuko Yobu yabivuze, twebwe turi mukungugu, turi bumba, twebwe ubwacu turi ikirundo cy'umukungugu, twebwe twakozwe mu ibumba mana yanje mu buryo bw'umubiri, ariko mu bugingo no mu mpemu zacu n'umpemu turabahungu n'abakobwa b'Imana. Twarazamuwe dushigwa hafi y'Imana. Haleluya. Ninde ashobora kubitahura? Ninde ashobora kubisobanura? Mwami mukundwa, nudufate twebwe twese, uduhezagire abumvise ijambo ryawe bose, kandi turagusavye kugira ngo ibintu bigende bitondekwe neza mu bwami bwawe. Mana uri mu ijuru, abantu badoshobora kwikorera ibyo bishakiye gushika ryari? Abantu badoshobora kuvuga ibyo bishakiye gushika ryari? Abantu badoshobora kugira ibyumviro byabo bibarongoye gushika ryari? Mana yanje, nushire nutunganye neza ibintu mu nzu yawe, nushire nutunganye neza ibintu mu mutima wanje, nutunganye neza ibintu mu bugingo bwanje, mu nzu yanje, mu nzu yawe hose. Mwami mwami, ibintu byose nubitunganye neza. Naho byo bangombwa yuko ubwirizwa gufata inkoni ugahenura amameza, maze ibintu bisa nabi bitameze neza bikadushikira. Mwami esi choma ugashobora gushika kucugomba, kandi kugomba kwawe ugashobora gukoreka icyo gihe byo tunezera. Mukiza mukundwa, nifuje kuba ku isi nkora kugomba kwawe. Ndagusavye mwami, nubime buri gihe, ungirire ubuntu kugira ngo nshobore kubikora, kandi nkuko wewe ubwawe wabivuze ngo naje kugira nkore ukugomba kwantumye. Mbega jewe ndi iki? Ndi umutindi. Mbega jewe mazi kugira ngo nshobore kwegera inyonga zawe, hanyuma ngo mvuge ngo mwami ngwe ndi hano ngo zane no gukora ukugomba kwawe, ngo kubera ko ari wowe wantumye. amashimwe n'icyubahiro bigarukire izina ryawe. Amen, amen.